Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
Na Fidèle Niyongabo.
Turabaramukije tubahaye ikaze mu biganiro byacu.
Umuntu yibaza ngo byava kuki? Sambu ziyongereye nta kinjira mu mujyi. Mu giturage se bameze nabi, mu mujyi baba bameze neza.
Uwo ni umuturage wo mu Rwanda ushidikanya ku ntego y'icyerekezo cya 2020 ko umuturage w'umunyarwanda azaba yinjiza amadolari 1,240 ku mwaka.
Nubwo bwose abaturage bavuga ko ibiciro byazamutse ari nabyo bigaragara ku masoko, ntago ari ikimenyetso kivuga ko ubukungu bwasubiye inyuma.
Uwowe ni Teddy Kaberuka usesengura ibya politiki ni ibyerekeranye n'ubukungu.
Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iraq bavuga ko bateye intambwe mu rugamba rwo gusubira gufata ibice byo mu burengero bw'igisagara cya Mosul.
Umutwe w'abarwanyi muri Somalia Al-Shabaab wigambye ko wari wagabye ibitero bya bombe bibiri byaturikiye mu modoka i Mogadishu kuri uyu wa mbere bigahitana abantu batandatu.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OTAN yabwiye ibihugu bigize iryo shyirahamwe kongereza amafaranga ku bijyanye no kwivuna umwansi.
Abakozi ba ONU babiri bari mu butumwa bwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baburiwe irengero. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Eugenie. Abategetsi amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iraq bavuga ko bateye intambwe mu rugamba rwo gusubira gufata ibice byo mu burengero bw'igisagara cya Mosul byari mu minwe ya Leta ya Kiislam. Batangaza ko inteko zishyigikiye Leta zateye intambwe ziboneka mu bice biri mu minwe ya Leta ya Kiislam, kandi ko zazibiye amayira yose abagwanyi ba Leta ya Kiislam bashobora gukoresha kugira bahunge. Major General Man al-Sadi avuga ko inteko zijeje umutekano za Iraq muri iki gihe zivise birenga kimwe cya gatatu cy'uburengero bw'igisagara cya Mosul inyuma y'ikiringo kigera hafi ukwezi ku gutana mu mitwe. Abagwanyi ba Leta ya Kiislam bari mu gisagara cya Mosul kuva hagati mu mwaka w'2014 yamara baratakaje igice cyo mu buseruko bw'icyo gisagara mu kwezi kwa mbere. Nta bindi bisagara bikomeye by'igihugu cya Iraq bagifise inteko za Leta ya Iraq zarafashe ku munsi w'Imana ibarabara rya nyuma risohoka riva mu gisagara cya Mosul. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Brett McGurk avuga ko abagwanyi ba Leta ya Kiislam muri iki gihe batagira aho baca kugira bave mu gisagara cya Mosul. Avuga ko abagwanyi bakiri muri ico gisagara batazohava ari bazima.
Umutwe w'abarwanyi muri Somalia Al-Shabaab wigambye ko wari wagabye ibitero bya bombe bibiri byaturikiye mu modoka i Mogadishu kuri uyu wa mbere. Ibyo bitero byahitanye abantu batandatu. Ababonye ibyabaye bavuga ko bombe ya mbere yaturikiye hanze ya hoteli Weherie ku muhanda ugendwa cyane wa Maka Ale Mukarama, ukunze gukoreshwa cyane n'abayobozi muri guverinoma, abacuruzi hamwe n'abashyitsi baturuka mu mahanga. Abagabo bakoresha iterabwoba bahagaritse imodoka imbere ya hoteli barayituritsa. Abantu batari munsi ya batanu bapfuye kandi abandi barenga uwo mubare bakomeretse. Ibi byavuzwe na Colonel Mohamed Dahir wa umupolisi mukuru i Mogadishu. Nyuma y'ibyo bisasu, ingabo zishinzwe umutekano zagose ako karere kose. Abantu batandatu bakomeretse binjijwe ibitaro biri mu mujyi wa Medina nk'uko abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika bahibereye babivuga. Igisasu cya kabiri cyari kibasiye ikigo cya gisirikare mu murwa mukuru wa Somalia cyahitanye umuntu umwe. Al-Shabaab yavuze kuri radio yayo ko bombe zahitanye abakozi ba guverinoma babarirwa muri 40. Uwo mutwe w'abarwanyi ukunze gukabya mu mibare iyo wigambye ibitero wakoze.
Radio y'Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN Jens Stoltenberg yabwiye ibihugu bigize iryo shyirahamwe kongereza amafaranga ku bijyanye no kwivuna umwansi nk'uko byasabwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ivyo mu gihe ivyo bihugu byo babishaka gutuma iryo shyirahamwe ribandanya gukomeza ingufu zaryo. Jens Stoltenberg yatangaje ko bikenewe cyane kwishyira hamwe OTAN ribandanye inguvu kugira inguvu amenyesha ko gukorana mu kiringo c'imyaka 70 hagati ya karere k'Iburaya na karere ka Amerika yo mu buraruko byatumye amahoro n'iterambere biba muri utwo turere tubiri avuga kuwo ari umugambi utegerezwa kubandanya umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OTAN yabwiye amenyesha makuru mu gihe ariko asohora raporo kwishyirahamwe ayoboye kw'ibihugu bigize iryo shyirahamwe bidatanga intererano ku buryo bukwiriye mu mwaka w'2016 amafaranga iryo shyirahamwe ryakoresheje yiyongeye 3.8% no kuvuga $10 billion y'amadolari asaba ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN kubandanya umuhango ryihaye mu mwaka w'2017
abakozi ba ONU babiri baburiwe irengero muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uko ari babiri bari mu butumwa bwa ONU muri Kongo buzwi ku izina rya MONUSCO umuvugizi wa ONU yagize ati babiri mu bagize itsinda ry'impuguke babuze MONUSCO irimo kubashakisha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byasubiyemo ibyavuzwe n'abategetsi muri Kongo bavuze ko abo bakozi ba ONU bashimuswe
Mubandanya kumviza makuru yo hirya no hino kuri radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yasubiye ku kazi uno munsi wa mbere inyuma yuko amaze amezi abiri yagiye kwivuza i Londres mu Bwongereza. Ibiro vyiwe vyatangaje ko yabandanije amabanga ajejwe uno munsi wa mbere inyuma y'akaruhuko yari yafashe. Perezida Buhari afise imyaka 74 muri iki gihe yaganutse mu gihugu ciwe ku munsi wa 5 w'indwi irangiye. Hisunzwe ibwirizwa shingiro yasubiye ku kazi kiwe inyuma yuko arunga ikikete inama nshingamateka y'igihugu. Nahatangaza ko yumva ameze neza muri iki gihe bivugwa ko agikeneye kuruhuka no kubandanya kwivuza mu ndwi ziri imbere indwara itatangajwe. Icegera cha Perezida Buhari Yemi Osinbajo yatangaje ko yabonanye na Perezida Buhari mu kiringo c'isaha uno munsi wa mbere kugira mucire ku mayange ku kugena igihugu cifashe. Osinbajo yari yahawe icese ububasha bwo kuba perezida vy'agateganyo igihe Perezida Buhari atarahari. Perezida Buhari afise akazi gakomeye ko gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi muri iki gihe.
Itsinda rigizwe n'impuguke zigenga rirasabira guverinoma ya Korea ya ruguru kugezwa imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha igwirahe kubera ihohotera rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu birimo ibyibasiye inyokomuntu. Izo mpuguke zagejeje kuri uyu wa mbere raporo yazo ku kanama ka ONU kita ku burenganzira bwa muntu. Zivuga ko guverinoma ntacyo yakoze ngo ihagarikiye urugomo rwakorewe abaturage bayo kuva komisiyo ya ONU itanze raporo isobanura ibikorwa by'ihohotera by'agahomamunwa byakozwe mu gihugu mu kwezi kwa kabiri ku mwaka 2014. Izo mpuguke zavuze ko zifashishije raporo ya komisiyo ya ONU ku bibazo by'ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Korea ya ruguru aho iryo hohoterwa ryavuyemo ibyaha by'urugomo byibasiye ikiremwa muntu. Sara Hossein impuguke mu by'amategeko wo muri Bangladesh yabwiye akanama ka ONU ko kugeza abakoze iryo hohoterwa imbere y'ubutabera mu gihugu byari inshingano y'ibanze ya guverinoma. Akomeza agira ati kubera ko ibyo bitakozwe kandi bitewe nuko nta butabera butabogamye bwigenga buri mu gihugu ikintu kimwe gisigaye ni ugushakira ubutabera ku rwego mpuzamahanga. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu Kinyarwanda iyo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda no mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umuyobozi mukuru w'umugwi ujejwe itohoza w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku mabi yakozwe mu Burundi Faster Ugerguz yasohoye itangazo rimenyesha ko umuyobozi w'inama y'ishyirahamwe ONU ijejwe agateka ka muntu yabashinze amabanga yo gutohoza neza ityozwa ry'agateka ka muntu ryabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 kumenya abagirizwa kuba bakoze ivyo vyaha no gushikiriza ingingo zofatwa kugira abagirizwa kuba bakoze ayo mabi bishure ku vyo bakoze. Inama ishyirahamwe ONU ijejwe agateka ka muntu isaba umugwi ujejwe itohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuvugana kandi n'abategetsi ba leta ya Burundi n'izindi mpande zose zegwa n'ibibazo vy'u Burundi kugira uwo mugwi ufashe kandi utanga impanuro zikenewe kugira ivyerekeye agateka ka muntu bisubire mu nzira nziza mu Burundi hamwe no mu rugamba rwo kugwanya ukudahanwa. Umuyobozi mukuru w'umugwi ujejwe itohoza w'ishyirahamwe onikumabi yakozwe mu Burundi Faster Ugerguz avuga ko bazoshimikira ku vyaha bibonwa n'amakungu nk'ivyaha vy'agahobemera bunu. Amenyesha ko bazokwiweza ityozo ry'agateka ka muntu ryakozwe n'impande zose. Yatangaje ko babona ko raporo y'abahinga bigenga bishyirahamwe ONU ku ityozo ry'agateka ka muntu mu Burundi iza yarakozwe ifise akamaro gakomeye. Yamara avuga ko umugwi ayoboye uzogira amatohoza yayo ubwayo. Faster Ugerguz avuga ko amakuru baronse avuga ko ityozwa ry'uburenganzira bwo kubaho ari kibazo kibandanya mu Burundi naho umuntu abigereranije n'umwaka w'2015 bisa n'ibigirwa mu buryo bwihishije kurushiriza canke bikogwa mu bundi buryo bushasha. Atangaza ko ivyagirizo vy'abantu bazimangana vyiyongeye co kimwe n'ivyagirizo vy'uko abantu bapfungirwa mu bibanza bitazwi cese. Amenyesha ko baronse amakuru yerekeye ityozwa itogwa cy'ibiziga vy'abantu rimwe na rimwe baba bishwe babanje gucibwira ibice ibihimba by'umubiri bamanitswe amaboko aboshe byari byibonekeje mu mwaka w'2015 n'umwaka w'2016 byasubiye kuba mu mezi arangiye. Amenyesha ukudahanwa kw'abakoze ayo mabi bibateye impungenge kurushiriza. Faster Ugerguz avuga ko baba babajwe n'uko gushika ubu leta y'u Burundi iterekanye gushaka kwayo ku vyerekeye gukorana nabo. Yamara avuga ko bazobandanya gukora uko bashoboye kose kugira baganire n'abategetsi ba leta y'u Burundi no kubacira ku mayange kuho bazoba bageze mu gikorwa cabo citohoze.
Tunyarukira noneho mu Rwanda. Urwanda rwihaye intego ko mu cyerekezo cya 2020 umuturage w'umunyarwanda hazaba yinjiza amadolari 240,000 ku mwaka, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni. Ibi abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ari inzozi bahereye ku mibereho igoranye barimo muri ibi bihe. Ariko impuguke mu by'ubukungu zigaragaza ko ibipimo bihari byerekana ko uwo mugambi wa leta ushoboka. Inkuru irambuye murayigezweho na mugenzi wacu Asumutakabo w'iri Kigali mu Rwanda.
Mu rwego rw'ubukungu, u Rwanda ruteganya ko umunyarwanda mu cyerekezo cya 2020 yaba yageze ku musaruro w'amadolari 240,000 mu mwaka, ni ukuvuga amafaranga arenga miliyoni mu mafaranga y'u Rwanda akangana n'180,000 buri kwezi. Nubwo abayobozi ndetse n'impuguke berekana ko intumbero ishoboka, abaturage bo baravuga ko bikiri inzozi. Impuguke mu by'ubukungu akaba n'umusesenguzi bwa Teddy Kaberuka yemeza ko icyerekezo 2020 u Rwanda n'abanyarwanda bihaye kugeraho mu rwego rw'ubukungu gishoboka. Nubwo u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu by'isi byahuye n'ihungabana ry'ubukungu muri ibi bihe,
yenda bishobora kuzagera nko ku 1,000,000 cyangwa se 1,100,000. Icyo umuntu yakwibutsa nuko nubwo bwose Vision 2020 ari icyerekezo, nta wakwibagirwa kuvuga ko habaye ihungabana ry'ubukungu haba mu Rwanda haba n'isi yose, ku buryo imibare yaje abantu bari baragenye bitarabashije kugerwaho, cyane cyane hanavuga ku mutungo mbumbe w'igihugu GDP, aho icyo gihe bavugaga ko ibimenyetso byagaragaza ko ubukungu buzajya buzamuka ku kigero cya 8 hagati 8-10%. Ubu ngubu imimare ya nyuma yerekana ko ubukungu bwazamutse ku kigero cya 5.9%.
Imyaka isigaye irabarirwa ku ntoki ngo Abanyarwanda binjire mu cyerekezo 2020 giteganya ko iterambere ry'ubukungu rizaba ringana na 11.5%. Iri kazatuma nibura umunyarwanda azajya yinjiza 240,000 cy'amadolari ku mwaka avuye kuri 720,000 yinjiza ubu na 221,000 yinjizaga mu mwaka wa 2003. Ibi abahanga bemeza ko biri hafi kugerwaho, abaturage bo barabifata nk'inzozi ndetse bakemeza ko bakurikije uko ubukungu bwifashe muri iki gihe bemeza ko ahubwo icyo umunyarwanda yinjiza cyazagabanuka.
Umuntu yibaza ngo byava kuki sambu ziyongereye nta kinjira mu mujyi, mu giturage se bameze nabi, mu mujyi baba bameze neza? Urahaha mu buzima busanzwe ntibivemo kuko ibintu birahenze. Wambwira ngo umuntu azagura ikiro cy'ibishyimbo agura ibijumba kuri 350 asagura iki? Kera ibijumba byaraguraga 100 cyangwa 80, ikiro cy'ibishyimbo kigura 300 none ubu ntikiva kuri 700. Wose umuntu azasagura iki? Ahubwo abantu bazaba barasubiye n'inyuma.
impuguke zemeza ko kuzamuka kw'ibiciro ku masoko nk'ibigaragara muri iki gihe bidasobanuye ko ubukungu bwasubiye inyuma.
Nubwo bwose abaturage bavuga ko ibiciro byazamutse ari nabyo bigaragara ku masoko, ntago ari ikimenyetso kivuga ko ubukungu bwasubiye inyuma.
Mu myaka itatu isigaye ngo Vision 2020 igere, birashoboka ko umunyarwanda azaba abarirwa ya madorari 1,240,000 nk'uko leta yabiteganyaga.
Bon, bishobora yenda imibare udahura neza neza n'uyu nguyu, ariko ikigaragara ibimenyetso birahari bifatika bigaragaza ko ibipimo by'ubukungu habaye kuzamuka mu bukungu bw'igihugu, ku buryo umuntu atatinya kuvuga ko abaturage baza umusaruro rusange w'umuturage uzaba warazamutse waravuye ku madorari 1,693 yenda warageze ku madorari 1,000.
Hari abandi baturage basanga mu minsi iri imbere bakoze cyane bashobora kubona hagati mu 30 na 50 ku kwezi, ariko bikigoranye kwemeza ko mu myaka ine isigaye ngo icyerekezo 2020 kigere, batakwemeza ko bakwinjiza amafaranga agera ku 80,000 ku kwezi.
Ntabwo byoroshye kuba umuntu yayabona amafaranga. Abahinga ndatekereza ntacyo, kereka ari wa wundi wenda wabigize nk'umushinga, ufite umushinga ndawe ndabishoboka kuvamo.
Ababyeyi bawe babona nk'amafaranga yo mu kwezi ugeranije n'uko wabona?
Wenda nka 30 yo yayabona, ngihejeje nk'ibyo bishyimbo nk'iyo myumbati, ariko 80 yo ntago nzi ko yayabona.
Sinagira ku rwego rwo kuba nayabona, ariko 50 ashobora kuboneka.
Urayabona.
Umwiherero wa 14 w'abayobozi uherutse kubera mu kigo cya gisirikare cya Gabiro wafatiwemo umwanzuro usaba abayobozi mu nzego zinyuranye gushyira mu bikorwa ibitaragezweho mu cyerekezo cya 2020. U Rwanda rurateganya ko nyuma yo gushyiraho icyerekezo cya 2020 aho umuturage azabasha kwinjiza amadolari 1,240,000 ku mwaka, u Rwanda noneho ruteganya ikindi cyerekezo cya 2050, umunyarwanda akaba abarizwa amadolari 12,776 ku mwaka. Ukurikije ibipimo bigenderwaho ku rwego rw'isi, biragaragaza ko mu mwaka w'2050 nk'uko u Rwanda rubyifuza ruzaba rubarizwa mu bihugu bikize ku isi. Ibipimo bigenderwaho ku rwego rw'isi bigaragaza ko ibihugu bifite abaturage binjiza amadolari hejuru 4,000,000 babarirwa mu bihugu bikize. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka indwi y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza, gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana amahano abari muri uyu mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimwo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kw'iterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika, ariyo VOA Radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'iradio yanyu ariyo wezitatu.com, radio yacu voa.com.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Leta y'u Burundi yatangaje kuri uyu wa mbere ku muhingamo ko indwara ya malaria ifatwa nk'ikiza mu Burundi. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida yemeza ko kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2017 gushika ku itariki ya 10 uku kwezi kwa gatatu, abantu barenga 107 aribo bahitanywe n'iyo ndwara, mu gihe abarenga 1,800,000 aribo bafashwe n'iyo ndwara. 1,031,000 z'amadolari y'abanyamerika nizo zikenewe kugira ico kiza gituzwe. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika, Eroje Wirikaneza.
Kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 gushika ku ya 10 ukwezi kwa gatatu, abantu batari munsi y'1,796 nibo bishwe na malaria, ku barenga 1,800,000 bagwaye iyo ngwara muri ico kiringo nyene. Ugereranije n'ico kiringo mu mwaka uheze, ivyo bitigiri vyiyongereye ibice 13% nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida, Josiane Nijimbere. Ubu rero iyo ngwara leta yifata nk'ikiza cateye igihugu. Umushikiranganji Nijimbere:
twisunze ivyashikirijwe n'abahinga barungitswe n'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS, bagize amatohoza mu Burundi hamwe n'ibiharuro igisata kijejwe gutororokanya ibiharuro co mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida. Turemeje uyu munsi ko mu Burundi twatewe n'ikiza cy'ingwara ya malaria.
Intazi sinzikaye kurusha izindi nizo mu buraruko n'uburaruko bushira ubuseruko nazo ni Muyinga, Kirundo, Karuzi na Cankuzo. Izindi ntara kandi ubushikiranganje ibona kwiyo ngwara ibonekezamwo ni Ngozi, Kayanza, Gitega, Rutana na Ruyigi. Umushikiranganje w'amagara y'abantu atubwira imvonya mukuru zatumye iyo ngwara yongerekana.
Kubera ihindagurika ry'ibihe, imibu itera malaria ishoboye ubu unye kuba mu gihugu cyose cy'u Burundi. Irashoboye kugwirirana mu kiyaya cy'imbo kandi ubushuhe bwaraduze no mu misozi ruguru bwaraduze muri izi ntara twavuze kuburyo bw'uko malaria ishobora kugwiriranirayo muri izo ntara. Ikindi twovuga kibitera nuko habaye ukurima igitegwa cy'umuceri murazi ko kijyana n'amazi ahantu amazi aguma ateze kandi ni vyiza. Turahimiriza abarundi ngo barimo umuceri ariko tukongera tukanabahimiriza guca bafata ingendo yo gukoresha umusegetera nkuko bikwiye yo kuza barakura ivyatsi kuza barakura ibidengeri by'amazi hagufi yaho baba kugira ngo birinde ko iyo mibu yoronka ahigwiriranira bagaheza bakitaho cyane kujyama mu musegetera uri mu muti w'icimibu gufata umugenzo mwiza wuko ugwaye wese anyarukira kwa muganga.
Mbega none nizihe ngingo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwafashe kugira ngo butuze icyo kiza
buriko buraheraheze umwiteguro wo kugwanya icyo kiza bufatanije n'abasanzwe babufasha muri icyo gisata. Imiti yihuta yaraguzwe kandi turiteguye kuvura abene gihugu bose ariko iyo miti ntirakwira. Turabandanya gusaba abagira neza kugira ngo babandanye baturungikira n'iyindi. Ubushikiranganji bwararungitse abaganga basanzwe bakorera hagufi y'umushikiranganji kugira ngo baduge muri ubwo burere bw'ubuvuzi kugira ngo basahirize bene wabo bari ku rubuga. Muri iyi minsi iri imbere naho tugiye kuvurira abenegihugu mu mitumba cyane cyane imitumba iri kure y'amavuriro mu burere bw'ubuvuzi 26 aho tuzovura abantu bose mu burere bw'ubuvuzi 11 businzikaye kuruta ubundi.
Gushika ubu amamiliyoni 31 y'amadolari y'Abanyamerika niyakenewe kugira ngo ikiza cya malaria gituzwe.
Icyo rero twashitseko nuko twashoboye gushika ku bikorwa nkuko nayo badondeye bizokorwa bikaba bizotwara amafaranga angana $31 million y'amadolari y'Abanyamerika ariko ibi biharuro bikaba bishobora kongerekana bivanye nuko tuzogenda turaba ibikenewe. Turangije dusaba abasanzwe badufasha kongereza ingufu mu kuduterera mu bikenewe byose muri iki gihe tugiye guhangana n'iki kiza cya malaria kiri mu gihugu cy'iwacu.
Mu mwaka wa 2016 ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe gita hamagara y'abantu ku isi OMS byerekana ko abantu barenga 1,800,000 bagwaye malaria mu Burundi, abarenga 3,000 muri bo yarabahitanye. Ingwara ya malaria yaheruka kwemezwa na leta ya Burundi nk'ikiza mu mwaka w'2002. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje, urakoze kuri inkuru. Abanyarwanda batari bake bajya gushakira amaramuko mu gihugu cya Uganda bituranye n'u Rwanda, barishimira imibereho babayemo. Ni mu gihe bajya aho muri Uganda babayeho neza kandi bari babayeho nabi mu gihugu cyabo. Nko muri ibi bihe ikibazo cy'ibura ry'umurimo cyugarije abatari bake, hari urubyiruko rwahisemo kujya gushakira muri Uganda. Benshi bari mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro muri district ya Mubende. Umunyamakuru rero wa Radio y'Amerika Eric Bagirubusa yageze aho ngaho i Mubende aganira n'abo Banyarwanda.
Ugeze irubari muri district ya Mubende mu bwami bwa Buganda, uruhasanga abanyarwanda benshi bari mu mirimo ibinjiriza amafaranga. Aha mu gace rwagati k'igihugu cya Uganda irubari hari ibirombe by'amabuye y'agaciro, abari muri iyo mirimo biganje mu rubyiruko. Ijwi rya Amerika hagera yahasanze abanyarwanda bakomoka mu ntara hafi ya zose z'igihugu. Muri urwo rubyiruko harimo n'abarangije amashuri yisumbuye baburira imirimo mu Rwanda bagahitamo kujya gucukura amabuye y'agaciro. Nkaba umwe akomoka i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda yize ubwubatsi, mugenzi w'Urwamagana yize tekinike, bombi bahurira mu mirimo y'ubucukuzi bwa zahabu.
Rero nuvuga ngo mu Rwanda namaze umwaka wose nta kazi ngiye mbonye, nyuma nyine nahise mungiye kuvuga ngo kanzino njye gushakisha amafaranga yuko nakigira umumaro.
Urareba benshi mu Rwanda bo twiganye nko muri secondaire nago wamuzana ngo akore kano kazi. Bese bibisa nko gufunga umutima ukavuga uterekanze nkore kino simbabaze mu gihe runaka nyivemo ngo ngende neri namwe. kuko kandi kazi naki nimvune murabona kuntu dusa tuba dusa nabi cyane
muri ibi birombe imirimo iratandukanye hari abacukura bakagurisha ibitaka n'abayungurura ibyo bitaka babiguze n'abacukuzi bashakamo zahabu kandi imibereho ni myiza ku bantu bari barabuze cyo gukora mu Rwanda ujya komoka ibugarami rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda
imibereho ya Uganda niyo mu Rwanda biratandukanye kubera ko hano mu Uganda ushobora gupagasa nk'ubumba hano si igitangaza gukorera 1500 by'u Rwanda umunsi umwe bishobora kuba nk'arimwe mu mezi abiri ngenda mbona 2020 ku munsi nkaza mbona 1010 hakaba n'igihe kigera nkabona nk'2300 by'u Rwanda atari bya hano mu Uganda
ubgaho biba bisaba kuba wakoze iki
nshobora kuba naguze nk'umucanga ubwo nkawugura yenda nk'ibihumbi nka 2500 by'u Rwanda najya kureba ngasanga nkuyemo nka miliyoni 2 za hano mu Uganda cyangwa se zinarengamo
muri ibi bica abanyarwanda bacukuramo zahabu n'ibyaro ku buryo bugaragarira amaso ababanje mu birombe amakuru avuga ko bakize bakabivamo hayi abanyarwanda benshi ku buryo ushobora kugera mu itsinda ry'abacukuzi 2015 bose ari abanyarwanda nta mategeko agenga ubwo bucukuzi ababikora bariyobora kandi bifuza ko byaguma bityo bwana Jean Paul uzabakiriho we akomoka imiyovi 10 mu majyaruguru y'u Rwanda
n'uguvuga uragenda ukareba umuntu ufite ku mafaranga menshi akakuguriza Yarangiza kukuguriza ukagenda ruguriri yirikonuro ya musozi wa ruguru ukagurayo umucanga n'abantu bashima yo ya masimo ukaza ukawusya kuri ibi byo muri kureba igoro dukuyemo wayibika wayigurisha ko kanya uyikoze ikintu ushaka ntaga ari byanyu nibyo kuvuga nk'ibyo muri kuvuga ngo barabayobora kuyobora rero bahita bagutegeka n'ibiciro bagurishizaho bagahita bagutegeka buri kimwe cyose ahubwo gorodi iyo ushatse urayibika kinga suka yigurishuka yikoze ikintu ushaka kubera bari yawe wayibonye
hafi yahakorerwa ubucukuzi hari utuzu twubakishije amahema mu mabara y'umweru n'ubururu utamenyereye yagira ngo ni inkambi y'impunzi bamwe batuye muri utwo tuzu abandi bahakora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye abakiriya babo n'abacukuzi
ubu ntabwo nshobora kujyayo
waje ubishoboye
ubwo ari gukoresheje
ari gukoresha magiti
iyo ni imashini icukura ubu hari nka kilometero zingahagezeyo
igera cyari hafi bandi se gushobora kuva ahantu kugeranira hepfo irahiga
amafaranga muri ibi bikorwa cyane kubinjira mu myobo bajya guhigaza habaraboneka ariko kwinjira mukurikije ibisobanuro by'abakoreye imirimo birasa no kubanza gusinyana amasezerano n'urupfu imirimo bigoye kuba bayihagarika
ni chef mbonye uvuye muri uriya mwobo gucukura amabuye y'agaciro gushaka gorude ni birometero bingaho ugenze muri uriya mwobo ngiye ndabona ntabwo hagaragara
Birometero 300.
Ibirometero 300.
Ukuno mwuka ukusigende hari. Naga matyo gadusinki.
None se kuki mujyamo kandi ha mushobora guhurira mu nuko.
Ah. Gupfa barapfaga batushaka imani hatatumita chukuru.
Ntabwo mushobora kubireka saho ibyo bintu bibazanira urupfu.
Ah, imari wayireka.
Kuva wagera hano wowe umaze kumva bagenzi bawe b'abanyarwanda bamaze gupfa bangahe.
Nta nababara.
Mwishora mu rupfu murubona.
Ntabwo ari ukwishora ni ugushaka amafaranga
abanyarwanda baba muri Uganda barimo bavuga ko bagiye mu rwego rwo gupagasa ku buryo umunota ku wundi iyo baronse amafaranga bazanira imiryango yabo mu Rwanda kuba maze gutura bavuga ko iyo bigeze ku mico y'ibihugu byombi bemeza kwihabanye bakora icyitonderwa kuko bazirikana ko bazagaruka iwabo uyu waturutse Rwamagana tuye icyankwanzi muri Uganda
nge kimwe nuko n'abana banjye na n'ubu n'umwana wiga ntabwo nshobora kwemera yiga Uganda gusa atize n'urunyarwanda
kubera icyo aho ngaho
Urareba igihe kizagera dutaye ntago tuzaguma hano. Noneho rero umwana gushika mu Rwanda bakaba bakubaza ati iwanyu ni hehe hakahayoberwa akavuga Uganda nabo ntibarwumva. Yahura n'ababyeyi banje bambyaye bikabananira kuvugana. Yarakurikira ururimi rwa hano gusa ibyo ntabwo mbere umunyarwanda nta nubwo wanabikora.
Ubuhahirane bw'abaturage b'ibihugu by'u Rwanda na Uganda subgano ni bufite icyo buvuze ku mateka y'ibihugu byombi. Abanyarwanda baganire n'ijwi rya Amerika bifuza ko bwahamahuburiye hamwe bikoroha kubonera handa maramuko. Ibi bikunze kugaragara cyane nk'iyo mu Rwanda havutse ibibazo by'inzara ababishoboye bakunze guhita basohokera muri Uganda. Eric bagira ubusa ijwi rya Amerika imubende muri Uganda.
Eric urakoze cyane nshuti rero mwari muduteza amatwi ahandi naho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tukaba tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi dushimira kandi n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Zenab Abdelrahman na Fatuma Karara Arimasi mwari kumwe kuri mikoro na Eugenia Mukankusi
na Fide Niyongabo tubasezeye tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu ku ijwi rya Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.